VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe nanje Fidene Niyongabo mu biganiro n'amakuru yo kuri iyi saha kuri radiyo nshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
bajya kuri ambasade y'u Rwanda bagafata visa icyo gihe bakabaza bakajya muri Kenya no muri Uganda no mu Rwanda bakajya muri ambasade yo muri Kenya mu mahanga aho bari bakababona visa noneho bakajya mu Rwanda no muri Uganda no muri Kenya ndetse n'abagiye kuri ambasade y'u Rwanda aho yabiri hose nabyo bikagenda uko nguko.
Uwo ni cyegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko Christophe Bazivamo avuga ko vyerekeye gukorera hamwe ku bijanye n'ingenzi muri ako karere. Iyi nkuru nandi makuru twabateguriye turayigaruka ku mukanya gatoya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yarabonanye ku munsi wa gatandatu n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burundi n'amakungu Alain Aime Nyamitwe ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Ban Ki-moon yaramushikirije impungenge ziwe ku kugena ibintu vyifashe mu Burundi. Yarashimikiye ku gikorwa nkenegwa cyo kubahiriza amasezerano ya Arusha. Ban Ki-moon yatangaje ku ishyirahamwe ONU n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara azokongereza ibikorwa byayo byo gufasha abanyagihugu. Yasabye leta y'u Burundi gukora ibikenewe byose kugira ikingira ubuzima n'uburenganzira bw'abarundi bose umuntu ataravye imigambwe barimwo. Akaba yasabye kandi leta kugwanya umuco w'ukudahana. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe Afrika mu buseruko ahamagarira ibihugu bibiri u Burundi na Tanzania guhambye ibindi muri mu mugambi wo gukorera hamwe mu byerekeye ingenzi. Uwo mugambi wiswe Visa Touristique Unique utuma ushaka kuratira ijisho mu mapark inzu canke ibigo ndangakaranga arihira amafaranga mu gihugu kimwe akabona gutemberera no mu bindi bihugu. Ibihugu bitatu u Rwanda, Uganda na Kenya byaramaze gutangura gukorera hamwe muri uwo mugambi gukorohereza ingenzi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Pierre Claver ni inkuru.
Visa Touristique Unique ni umugambi wemejwe mu mwaka wa 2013 wo korohereza ingenzi canke ba mukerarugendo kugira ngo bahurumbire ibyiza biri mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kuva mu ntago z'umwaka wa 2014 ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Kenya byaratanguye gutanga iyo visa. Inyungu nini nkuko bivugwa n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Honorable Christophe Bazivamo yabwiye Ijwi rya Amerika kujaka kuratira ijisho mu parke hamwe n'inzu ndangakaranga aje kuri ambasade imwegereye yaba y'u Rwanda, Uganda canke Kenya ahari hose ku isi.
Bajya kuri ambasade y'u Rwanda bagafata visa icyo gihe bakabaza bakajya muri Kenya no muri Uganda no mu Rwanda bakajya muri ambasade yo muri Kenya mu mahanga aho bari bakababona visa noneho bakajya mu Rwanda no muri Uganda no muri Kenya ndetse n'abagiye kuri ambasade y'u Rwanda aho yabiri hose nabyo bikagenda uko nguko. Iyo visa igura amafaranga amadolari 100 igihugu cyakiye umuntu gifataho 40 ibindi bihugu bisigaye bigafataho 30 yose hamwe ugakaba ari 100 ariko umukerarugendo we kimunezeza nyine nuko yatanga 100 ingunga imwe kandi ubundi yarashoboraga kugenda atanga 100 ahantu hose none bikamutera ikibazo. Urumva ko no kubagera rugendo byaboroheye niyo yaba ari 50 gusa iyo bibaye ibihugu bitatu ahinduka menshi ariko ubu ngubu biraborohera bigatuma babasha kuba babyihutira bakabyitabira akabivuga yabivuga ababyumvise nabo bakabyifuza. Ariko noneho hakaba n'inyungu ku mahoteli ukumva uri igihugu kimwe ibindi bihugu biri mu kazi kakuzanira inyungu aho ubundi wakagombye kuba ari wowe ubyikorera wenyine.
Avuga ko mu myaka itatu uwo mugambi umaze utanguye umaze kuzanira akarusho kanini ibihugu byawitabiriye hakiri kare ndetse n'ingenzi ubwazo. Natagitigira atanga c'amafaranga yinjiye mu gisata c'ingenzi aremeza ko bigaragara ko mwimba ari mwiza.
Ushaka gutembera muri East Africa iyo yoroherejwe bimushishikariza kuba yabyitabira kurusha kuba yumva ari bugombe kujya muri buri gihugu gushaka ibyangombwa rimwe na rimwe akaba natinya ko haraho bamutinza kandi urabizi kenshi hari giye bafite igihe gitoya fata abantu bagiye mu kiruhuko cy'umwaka bifuza kugenda bakamara wenda ukwezi muri konje noneho muri uko kwezi bazamara muri konje bagafatamo iminsi mike yo kugira ngo basimbukire muri Afrika bazi barebe dore ko tuvuga kenshi ko abantu baba baturutse abenshi baturutse mu bihugu by'Uburaya muri Amerika muri Canada akumva niba arajya kumara iminsi 3 cyangwa 4 ariko aka visa yahitamo gukora ibindi akigira hajye iwabo hafi kuri mer Mediterane cyangwa se ahandi hari izuba kurusha kuba yazina
mu ntango z'umwaka uheze wa 2015 u Burundi na Tanzania byatangaje nabyo ko bicegikiye uwo mugambi gusa gushika ubu ntibirawinjiramo icegeye cyo munyabanga mukuru wa Afrika y'ubuseruko ahamagarira ibi bihugu guhambya ibindi mu iterambere
hari cyo twita gutinya kitazi ikintu taragerageza dore ko hari bamwe bavuga bati abantu baje mu buryo bworoshye wenda bashobora no kuzagendana n'ibibazo by'umutekano muke ibintu nk'ibyo ngibi abataratangira iteka ryose bakomeza kubitekerezaho Tanzania ntabwo babyanga ari gushaka kwigira ku bindi bihugu kugira ngo bishyire mu bikorwa mu Burundi naho ntabwo barabitangira ariko naho ntabwo bavuga ngo barabyanze ahubwo nuko nibijyanye nanone n'amahoteli buriya kuyashyira mu byiciro nabyo biracyari mu nzira ntibirakorwa gutinya gufata icyemezo hakiri kare nibyo bituma abo badindira ariko amaze gufata icyemezo tukavuga ngo akabona inyungu gusubira inyuma biba bigoye kuva nta wabyanze nibindi bihugu birashakisha kugira ngo bibe byabijyamo ibihugu ubundi iyo byagaragaye ko ari bibi nta kindi gihugu cyari kubyifuza n'ababitangiye bari kubireka
n'igihugu cha Sudani yepfo ntikirinjira muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi kuko umugambi watanguye kitaremererwa kwinjira cetse mu mujyango wa yase Cheklavini Nkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inyuma y'imyaka 4 igisata cigisha ururimi rw'igishinwa n'imico yo mu gihugu c'Ubushinwa bitanguye kwigishwa mu Burundi intambwe irashimishije ibyo byavuzwe n'uburongoye ico gisata ku rwego rw'igihugu muri kwigenekerezo rya 2024 ukwezi kw'icenda umunsi mpuzamakungu wahariwe ico gisata Institut Confucius mu Gifaransa n'inkuru imenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Kuko urongo ico gisata Institut Confucius ku rwego rw'igihugu cuguruwe muri kaminuza y'i Burundi kuva mu 2012 intambwe iraboneka Dr. Ingenieur Joseph Nzeyimana afatira ku bihumbi by'abanyeshure bava mu makaminuza no mu mashure yisumbuye bahurumbira ururimi rw'igishinwa n'imico yo mu Bushinwa.
Muri kaminuza gushika ubu muri iyi myaka 4 tumaze kugera hafi ibihumbi 8 by'abanyeshure bamaze kwiyandikisha kwiga igishinwa. Muri bo harimo ibihumbi birenga 4,500 babaze kuronka amaseritifika. Abandi bariga ugasanga rimwe rimwe babitereye hagati canke ntibatore ikibazo kugira ngo tubahe ba certifica mu mashuri yisumbuye dutanguye vuba tumaze nk'imyaka 2 n'inusu ariko haramaze kuboneka abanyeshuri barenga 600 nabo nyene
abanyeshuri bahejeje kwiga igishinwa baraheza bakaronswa uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'Ubushinwa kubandanya kunonosora ugo rurimi nkuko Joseph Nzeyimana arongoye Institut Confucius abandanya bivuga
twe turagira evaluation ababitoye bahura baja barangura amabourse mu Bushinwa bakagenda kugira stage y'umwaka wose abandi bakagenda gutembera indwi zibiri igice cy'ukwezi muri ico gihe turabarihira billet d'avion tukabarihira séjour tukabaha byose bakabona bakiyugurura tuca dusanga nibintu cyari vyingira kamaro twari twasigaye inyuma ahubwo ibindi bihugu vya muri Afrika bitari bike byari byabitanguye kera
abamaze kuronka amahirwe yo kuja mu gihugu c'Ubushinwa barati vyo bungutse mu bumenyi juste n'ukuri numwe muri bo aherutse gutahuka avuye mu gihugu c'Ubushinwa aho yaramaze umwaka wose ariko ariga
cyose nabonye yo ni kintu gikomeye gose kuko hari ibintu nibaza ko bitabaho kana mugana asanze bibaho cyame naragiye ndiga kana nagiye bwa mbere niganye n'abantu batandukanye bavuye ku isi yose bimici itandukanye agwasanga turimo abirabura bavuye muri Afrika bavuye muri Aziya no muri Europe bose bariyo twari kumwe twese ugasanga dusangiye byose tugasangira byose ikanyene warakarubuzima buryoshe kwa imico nakarangwa abati banakabayeho gute banakabayeho gute kubyo nawe ushitse mu gihugu cawo ushobora kubikoresha
ku kibazo cyo kwigisha imico y'Ubushinwa mu mashuri yisumbuye na kaminuza ari ugushaka kunigira mu menshi imico y'ikirundi nkuko bamwe babyibaza uwarongoye ico gisata ku rwego rw'igihugu arabahumuriza
barafise ibintu byinshi byiza natwe turafise ibindi bintu byinshi byiza mu mico yacu mu mico y'ikirundi ugasanga rero byinshi mbere biranasa rero duca duhanahana hariho nk'imvino zigishinwa imvino zigishwa barabyira kwabo anacho tukabavyinira kwacu iyo tubihuje rero usanga ari ibintu biteye igomwe gose usanga ari ibintu binezereye no guhanahana rero imico si kuvuga ko imico yigishinwa iciza kurengera imico y'abarundi ka no guhanahana
ico gisata Institut Confucius cigishe gishinwa n'imico yo mu gihugu c'Ubushinwa catanguriye mu gihugu ca Korea bumanuko mu 2004 kimaze gukwiragizwa mu bihugu birengije na 30 vyo kwisi umunsi mpuzamakungu wo guhimbaza ico gisata washinzwe mu 2014 nkuko bivugwa na Joseph Nzeyimana akirongoye ku rwego rw'igihugu mu Burundi mu guhimbaza uwo munsi leta y'u Burundi yari yaserukiwe n'umushikiranganji w'inkino ugwaruka n'imico kama yakengurutse ubucuti buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa yifuza ko bwoguma butera imbere i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubibutse ko mubandanya kudukurikirana kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza Inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cya kiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago. Muti none uno munsi tugiye kuyaga iki? Inyishu ni mukanyi sase.
Nyakubahwa. Ndasabye ijambo. Ndasabye ijambo.
Hora numa bangaho.
Ndasabye ijambo. Era kandi ati cyo mvuga.
Oya nta jambo ngaho. Wezu kibivuge turabizi. Nta byuba kuvuga.
None si muri demokrasi amunyima ijambo. Sindi umunyapolitike.
Ninde ahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga. Abanyagi uko batakwizeye ugomba kwanyaga ubutegetsi.
Ngo ngwiki? Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi. Mutaduhaye ijambo. Tuzoryiha.
Eh? None demokrasi nakajagaye. Ngo muzokwiha ijambo. Muzobikora bibakore. Mudukome tubakomeretse.
Arivyo muzohiga duhigure. Muzobumba tumena. Mubake dusambure.
Murahira hira tuzobereka ingene ntama yambagwa. Uturusha abanywanyi.
Muhaguruka duhaguruke. Mwiruke twiruke. Akazoruta kandi kakamire. Murabona.
Yemwe gaye we. Ndumiwe. Umviyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu. Oya nukuri. Demokrasi yukuri ishingiye ku nama n'ingingo. Mwabanyapolitiki nimuhane ijambo, muvugane umutima munda, muvuge ivyubaka igihugu.
Kuva hatanguye imari kuvyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu mu 2015 imbere y'amatora, mu matora no kubandanya nyuma y'amatora, harabaye kutumva kumwe ibintu n'itituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza. Kuva ico gihe gushika ubu, abarundi ababanyi mu bihugu vyo muri kano karere, aho mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika, aho mu bihugu bigize ishirahamwe ry'abanyaburaya, mu ishirahamwe mpuzamakungoni, mu bihugu bisanzwe bifasha Burundi n'abandi, bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro vyohuza abarundi. Bamwe bati twiganirire twego barundi ibibazo bitwega nikizuzona bitorera umuti, abandi bati byo bavyiza habayemo umuhuza kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kuvyitaba. Mbeho ibiganiro bibereye abarundi vyotunganywa gute, bigatunganirizwa hehe? Abo vyitaba bobo bobabande kubera iki? Amakenga kuri ibyo biganiro abayafise yo bashingiye hehe? Mbega intama zishobora kubangamira ibyo biganiro n'izi? Cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose? Ngibyo bimwe mu byo tugiye gucijya nino muri kino kiganiro nk'abansubiye kuba ikaze.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Abatumire turi kumwe muri kino kiyago cha politike ni batatu. Hari Honorable Victor Burikukiye w'umugambwe CNDD FDD uri kwisonga giri ku butegetsi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza Jerome.
Sango muri kino kiyago cha politike.
Urakoze cyane.
Urakoze namwe. Hari kandi Honorable Phineas Nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe Saranya Frodebu uri mu runani ADC ikibiri. Honorable mwaramutse.
Mbahoro neza.
Sangwe namwe muri kino kiyago cha politiki.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Professor Adolphe Sururu, umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyerekeye imvugo iremeshe. Professor mwaramutse.
Amahoro neza yero.
Sangwe muri kino kiyago cha politiki.
Murakoze cyane.
Kumbure mu gutangura mpere kwa Honorable Burikukiye Victor Mugambwe CNDD FDD. Muri ko muraraba abantu bakeneye kwitaba ibyo biganiro ku ruhande rwa CNDD FDD. Mubona bo babande.
Twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagize ubuzima bw'igihugu. Murakoze.
N'abarundi bari hanze.
Yego, abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari abagiye bahunga kuva za 3 na kangahe 7 na kangahe. Umuntu yitwa umurundi wese
n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD FDD bo bamwe.
Yego, kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu turiga muri CNDD FDD.
Yego,
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanya cyangwa agira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu, nibaza ko nk'uwo muntu atoba nko kuko n'ahandi demaze nzi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca abanyarwa bakabafatira ibihano. Naho ubundi abarundi bose b'imice yose y'ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari mu gihugu, nibaza ko babatumirwa mu bikorwa.
Ntabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza.
Nibaza ko abo ikibanza cyabo ari mu butungane.
Ndahindukiye muri Saranya Frodebu. Honorable Phineas, birahumuritse?
Numva byohumuriza gute?
kutemera ikiringo cya gatatu suko mvuga ngo ucu bumugwanye oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucu vuga ngo uwo muntu wese avuga ngo
ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri frode bushamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaya
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
harije mudahuriza
ariko tudahuriza ko
umuganda tudashamiranye
ndu politique ma urumva ko harije tudahuriza ko urundi ico gituma rero rwati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
aho nyene niho cyo duhuriza umuganira kubiki
barabitomoye neza bya politique birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa washingiro birahari rimwe ryatera impare jo buhundi ibibazo bya Arusha bamwe bavuga ati ari bariko rayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari
ibibazo by'ikiringo yabivuze birahari navyo
ibibazo by'ikiringo cyane bazaza kwije twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko ni leta yemera kuko yavuze ati yo leta niyo yoza ko kuganira nabo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
honorable Phineas muvyo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko kuvya biringo nibyo mwarenganya
twabirenganye gute kari hano bavuga bati ntitubyemera
none uremera ko hariho leta no munsi
leta tubarije gwizwa shingiro raba ingingo 129 ibizwa ivuga abaja muri leta baribo
ivyo tuzobiganira mu bihe
none kubera iki mushinga leta itubarije gwizwa shingiro
atete dose muzobiganira
urumva akwiye kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa shingiro
n'ivyo kiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganire
none iyo ibwirizwa shingiro ryahonyanzwe amasezerano rero cagahonyangwa abantu bateza kwicara bakabiganirako none umva tere byo byiza kugira ngo turabe none ati iritegeye kujyarubahira injyubahirijwe kubiganira numva nta kosa rini
none kumugwe uhari ibiganiro bikaba bisabwa umugwe hari uje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka bari ifise abuze kinone kugira tuganire
umugwe nuko mwa wusizeho mwenyene urya mugwe ni komisiyo tekinike yanyu
reka abanya politike ndabihoze professeur Zuru birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwa abantu
ego biba mu biganiro kandi bakabaza abo biraba urabona nka hari babiri byugura yuko bashobora gushyiraho agenda y'ibizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiri imice yose ati mbega ikibabaje ni giki ikibateye impungenge ikute ikibateye gwaserera ni giki migwi yose yavuze ikibababaza ku mutima kibaberemereye ikibaragishinge mwe naho nabonye newe nkuko bavuga ko ari migwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku gikara
ariko nkubu uyavuga ati ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri Frode we ati ivyo ikiringo nyene nico kibaza ahubwo nivyo dukiye kuganira kuko biteye kubiri n'ibyiza shingiro n'amasezerano mwumva badashobora guhuriza ku vyoganirwa
bishobora guhuza kuko aba babiri bo nyene nibabaza abantu abo nyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni byiza kucicarira basanze kitarimwo na matayo bavyaye amavuta ariko bo nyene kwabo bube natwebwe naho twojamwe twese tukababane nawe ukajamwe byogora ko ni byiza guha rya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye
ndikaje ngira ko aho nyene iwawe nyene ngira iwawe ugifite ijambo intamba mizishora kubangamira ibi biganiro by'abarundi n'izi
ego nari nibagije ibintu bine cyane cyane icambere niyo hotumigogwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cya kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu ikindi cya gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu suko byoja mu ngegoro kane mwari mwatumbire
ko tubahiriza ibyo musezeranye
cha kane niyo uvuze ati rikadanta wanje ibintu byemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira twihindukize tu ibyo ni ibintu bine
bishobora
kubangamira ibintu y'ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro
cy'ibintu avuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko
icyo ntongera ko abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza nibyo kwizigirwa
honorable buri ko yavuze ibintu bine unawe yongeye koko hari kindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamye
yabivuze neza professeur hano yavuze intambamye kandi na gene sangarizo
na urazemerezo zine
ego mwaka ucumuhoza sindacemera rwose kuko no muhoza ndibuka
icyo muhoza nti mugihurije ko
mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ramasezana aheruka cyane ya Arusha muhoza ni yarahari mera abahuza benshi ico gihe none ni hari abasinye n'amareserve amakenga kuvuga ati ndavyemeye ndasinye mugabo ntanavyemeye kandi mugo no munsi nibo bahambira bagaruka kuvuga kwara ba ibyabo na gose bibishigikiye aya masezerano. Je intambamye rero ndabiraba jewe intambamye no vuga icamba intambamye ya mbere ni shakarike yabwo kwitaba ibyo biganire. Intambamye ni yabo bantu bashaka kuvuga mwizi najya abanyagihugu hari habantu batowe n'abanyagihugu. Uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu. Batana mutumye iyo ni intambamye ikomeye cyane.
Ariko kubganye naho Sena Radio za
nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro bibuguruye umugwi nibaza ko batangwe.
Professor Sururu huko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe ibyo kuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza. Izo ntambamye ntizibemo.
Icya mbere no shiri imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose.
Icha kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire professeur Adolphe Sururu numwigisha muri kaminuza akaba numuhinga mu byinyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politiki
na jewe ndabashimiye cero
nshimiye kandi honorable Victor Burikukiye umugambwe CNDD-FDD uri kwisonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politiki
urakoze kwa wantumiye
twizire ko neje uzogaruka
neza cyane
urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu uri mu runani ADC 2 wakoze kitaba kinye kiyago cha politiki
mwakoze nanyu kudutumira
twizire ko namwe neje muzogaruka
emwe ku kiganiro cyo kugira ngo tuganire ugorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba
nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukuni biganiro vya studio ijambo cyero miliyoni z'amanyarwanda kiremeshe cyane ngoranige mu banyu no mu byanyu na buta
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru n'ibiganiro twa twabateguriye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika aha niho bigarukiye tukaba dushimiye ababigizemo uruhara bose engineer hamwe n'uwafasha amajwi agashira hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri isaha Fatu Arimas Karara kuri micro ari kumwe nanje Fidel Yongabo ndabifuje mwese kugira umugoroba mwiza